Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ubu muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Namakuru Sense yarateranye ivuga ko kubihano yafatiye ibinyamakuru.
Akagisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngo kwisuganya kugira ngo natwe muri Sense uronke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisaza.
Uyu ni Bankumukunzi Nestor, umukuru w'uru rwego rucungera itangazamakuru mu Burundi. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya, ikipe y'Ubufaransa imaze kuba iya mbere igiye muri kimwe cya kabiri, yatsinze Uruguay ibitego 2-0 mu mukino wa mbere wa kimwe cya kane. Umukino wa kabiri wo muri iki kimwe cya kane uratangira saa 2 y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, urahuza Brazil n'Ububiligi. Mu Burundi, urwego rucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurifuza gutumaho abahagarariye radio Ijwi rya Amerika na radio BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe. Umukuru wa CNC Bankumukunzi Nestor yabitangaje abagize urwego akuriye barangije inama yabereye Imakamba no majyepfo y'u Burundi. Umunyamakuru wacu Christine Munezero araduhe inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, abagize urwego CNC rugeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane.
Tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivugane turi kumwe, hanyuma duce turaba ingingo yofatwa. Akagisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngo kwisuganya kugira ngo natwe muri Sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye.
Uyarongo y'urwego Sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyeshamakuru byigenjeje neza muri rusangi, akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'Abafaransa RFI.
Ikinyamakuru iwacu ni radio y'Ubufaransa twita RFI, cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro. Abagize rero urwego bakabasanze ivyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye, aho usanga batanze amakuru adatohoje, ugasanga aho batanze amakuru adakwiye ahengamye. Bakaba rero basabye yuko ivyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora, bagira bati ahandi hoho hazafatwa ingingo.
Urwego Sense ngo ruramaze kandi kwakira abamenyeshamakuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nk'uko byategerezwa.
Ivyo natwebwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura. Ico rero dusaba muri Sense abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye intwaro, bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu, bafashe bene igihugu, bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cye mu gutanga amakuru n'ibiganiro. Iyo atayabahaye barayabura bakajuragirika. Ugasaba rero yuko uwo muntu wese afite inkuru iraba igisata jejwe ko yoyiha umenyeshamakuru.
Ngo rwego Sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi intumbero FM yari yarahagaritswe, ubu ikaba igiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cya hori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi. Imakamba Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Kirundo, aho abanyagihugu bakomoka muri iyo ntara bavuye mu buhungiro muri Kenya baraye bashikanywe mu miryango yabo. Barashima ko bakiriwe neza n'abasangwa, ariko barasaba leta kwibagumaho ibagumisha ijisho muri iyi minsi ya mbere kubera ibibazo bitandukanye bahura nabyo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Batubona indege tuzira mu tujiji. Eganye n'ubundi uraraba muganye ntagaduga ntikabura.
Ahanye ku mutumba wa Gwibikara mu gacimbika muhuzu muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo. Turi neza na neza mu rugo rw'umutama cabagore Matias. Abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urwo rugo, umwe mu barundi 48 baturuka mu ntara ya Kirundo bashitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu cya Kenya iyo bahungiye. Matias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu.
Narabyinye ndatarika kandi n'ubu nkiriko n'aba bantu mbona bahagaze ngaha n'abaje kutwumviriza baje kugira ngo baganire nawe kubera bari basanga ngo twarababanye bacu. Mbisi jerewe ya liyagine, genda nhabiza, genda tansezi, ekadusikara mkaduma adumo, tulagiranu ubwo ikintu choba chava jaji. Hama njidegu charelo numfa, atijiriwe iluawe ya aje, edo ashite, tuwari la mkandje gose.
Fakiria jiriwe li, tachai saba, mwana wajagira katani, ubugomba ndodele nyeri fungu kwa damu akire, na wana damu akire, tulamukanya, zanu mudamu uwe tulamukanya.
Ndayisenga Gilbert arashima uko yakiriwe.
Twageze nganye tubona mu barabara ntangorane, haba ku mutagura agenda, haba nijoro ko twageze hano ku mugoroba, nama ngeze mpera ntangorane ndacyama ndasinzira. Ndikangura ntubona n'intembere hano kuno muzehe, n'abana biwanje nje kumuraba. Sanga nyine barimo barajya, ashitse ndajya, nane kirana akayabagutagwa na munda. Kesi mbona mama ntangorane na papa ntangorane hano bacu mbona ntangorane sigara nibazimise nari mazima.
Kiretse abari baje gusanganira uyu mujyango waraye hungutse, hari nabari baje kuraba ko hari ababo wabarimwo uyu mwigeme ari muri abo.
Naje kuraba no bahungutse bagiye nyene tubakunda turimo turashima Imana ko Imana yabazanye. Ni wowe nyene mbanje kubona. Aye nje kurako n'umujyango wanje wo burimo nsanze fataje.
Umujyango wahagenda nani?
Hagiye mama wanje na musazanje.
Ku migwa mikuru ya makomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajijwe intwaro. Miburo Benoit umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine Busoni asaba ko iyo bashikira hose bwo kwakirwa neza.
Turasaba cyane kubakirana akanyamuneza uko nabaye batashimira abo batashimira imiryango batashimira abaye kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza ntabwo ari nyine baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza k'imiryango.
Umuryango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka, ariko urasaba gushigikirwa muri no minsi ambe.
Muze yaragerageje kuzigama ivyashoboye kubera ashaje nyene. Ivyagiye navyo n'ivyabindi nyene umuntu asanga asiga mu nza adasezi, urumva urimo aragenda arimo aragenda. Nasanze agatonga arakabungabunze. Kazi nako karabaye ntuze nyagace gace muganga. Uko karinzwe gahenda henda nta kumwe ndubu biti. Namara no kumuntu habaye. Nashobora kuzotukira nk'imbere mukadukurikirana urabona nk'umuntu amazi igihe muri Kenya ko tiromenya inzira yaho zacimwo ataragenda urabona no guhanga bishasha. Tasabye mutugerere imbere asike mutudodorere mutube hafi.
Ingorane sizi uburaro gusa. Uyu mupfakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye.
Uwo mugabo rero twatoraniye mu Rwanda tujyana dutasiyana Uganda, Uganda twavuye tujya Kenya, Kenya twageze tumaranye amezi abiri arapfa. Ego rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famili iwabo.
Wewe none urumuke?
Nge ndi umunyarwanda kazi.
Mufitaniye abana bangahe?
Abana babiri. Rwanda nturuka mu murenge wa Sake, karere ka Ngoro. Nje nk'uko nazanywe na yuwe nini nifuza karere agomba kumfasha nkagera mu muryango. Nje icyo nsaba ni uko nagera mu muryango w'umugabo bakakira abana, ubwo nkabamenya nanjye bakamenya, ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye.
Aba mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse, bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ikwiye gutegura ibigo byo kuvura abajahajwe n'ibiyayura mutwe gusumba gushyira imbere kubashengeza no kubashyira mu mvuto, byavugiwe mu nama yo guhanahana amakuru hagati y'abakora mu gisata cyo kurwanya ibiyayura mutwe, inama yabereye mu gisagara cya Gitega. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yarayikurikiye.
Mchigwa chatanzwe na Dismas na Kibirora umuhanuzi mujanye n'amategeko mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi amenyesha ko gufunga abanyubyayura mutwe biza gusongera isibe
twashaka yuko niko amategeko akurikizwe mugabo turondere n'ingene abarunywa bokira kubashyira ku ngeriba kubashyira mu buto butandukanye nta kintu na kimwe atari uko byongereza nuvuga n'ingaruka mbi kunywa ubwo rumwe kuko rubinjira mu ngimba kandi bose bafungiwe abo twafunze amadosiye abo twabwiye amadosiye bashaka bari abahana ibihano bigakurikizwa nk'uko byanditswe mu mategeko mugabo abahanwa abagiye bagafungwa imyaka ibiri imyaka itatu bagaruka barunywa gusumba barononekeye gusumba
iyo ntazanye mu gipolisi yigeze no kurongora igisata cy'igipolisi kijeje kurwanya ibiyayuramutwe arasa icyo yumvira nk'umuti worama kugira ngo ibiyayuramutwe bigwanywe mu Burundi
umuti niyumvira nuko boba icyo bita instance de désintoxication ndongo nuvuga nk'ibitaro cyangwa ahantu abo bantu bavurirwa umuntu amaze gutangura kunywa ibiyayuramutwe ntashobora kubivamo sebe hari kabeho bishoboka ndongo naho ugerageza kubihera urumva ko umutima urakwangira bikanga nicyo gituma rero muri icyo gihe dufise nk'ayo masantre de désintoxication abantu barakira baragiye muri Kenya warabonye ingene nizereko ndavuga n'ibitaro bifasha abantu bagakira
muri urwo ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro hari hatumiwe n'abashingamateka kugira ngo bumve ko ibiyayuramutwe biriko birica urwaruka Mukeshimana Leonidas umushingamateka yatowe mu ntara ya Rumonge akaba no mugi w'amaho ujeje ibibazo by'imibano mu nama nshingamateka y'u Burundi hari icyo yashatse gutahura kurusha ku bijyanye n'abinjiza ibiyayuramutwe mu Burundi
ni bande bari imbere y'ibyo dandazwa y'ibiyayuramutwe mu Burundi ubu hari umuntu mu wamuzi niba ari karuhariwe muri ibyo bibiri ubu ndasa amatohoza mwara yakoze murayazi cyangwa niba ari babiri cyangwa batatu mutubwire bo baba baramaze gufatwa cyangwa batarafatwa muti hariho naka tukirondera na naka twafashe twasanze ariwe atwicira abana n'ibibondo
Dismas na Kibirora yamuhaye umuco
umuntu yepota ni umuntu utazopfa umenye vuba ubwo tuba twatamenyekana tubifatana kenshi le transporteur le consommateur tubifatira dans les boutiques uwo rero umufashe uzobwira amadosiye uzomwenteruza ene fwa ubwo tuzokwigira kubwira la source de la provision ibyo dufatira hamwe mabusi mu modokari abonye ko bariko barasaka amasakoshi ibyo ni amasakoshi yabo ari nayo kandi ufata abantu bose muri muri bisi mu bafungwa aburundi se bavuga ko tumaze kuronka rembre trafiquant
mu mashyira y'amajeje kurwanya umugira wa sida mu Burundi bavuga ko umugwi w'abantu banywa ibiyayuramutwe aribo bangamiwe muri ino minsi naho umugwi w'abakoresha ibiyayuramutwe abenshi bari mu rwaruka rwateye amashuri abadandaza imibiri n'abari mu mabohero nk'uko ivyegeranyo vyo muri ANSS bivyerekana uretse kwandura umugira wa sida biciye mu guhuza ibitsina mu mashyira hamwe agwanya umugira wa sida mu Burundi bamenyesha ko inshinge bakoresha mu kwitera ivyo biyobyabwenge akenshi zitizanywa bigatuma umugira wa sida urandagata muri uwo mugwi w'abakoresha ibiyayuramutwe igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye mirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya
wanyibagiye bafo
kora kwa takukora
wazabona bise uri kabikurikirana
nivyo uwo muntu ninde none kagite
Oh, it's really Ubu kenyu wewe.
Oneka mukiye kamono kwiga umugozi ubwo mugire mwe byo kurima kujyana
waruze
ah
ishi shitegeje kuzitera ku murongo iho zimerane
kandi uko ndabiheruka rengi amase nate bakwe
ikanirenga renga naje mwibatasa
yo umva gabo rero naho turonza aho turima ize mu gasinze ko tuzokwe
kubera
tuzitoye imvura igira icike
aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye mukabona imvura icike mumenye ko kubitikwa kuzivomera nta gufina
yego nda
umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
zavuye bigenda gute
haciye indwi zibiri
huye Where food? Food everywhere. Where food?
Hey, what food? Hey, I'm trying to make it to food. So I will ask for
what you can make with your
life. No, you carry home. Look over and get down. I saw
the cabinet.
Gas.
mfunde ni musuke kwa mazi meshi mingi ni chama kena kwa ya
ahogo mwehe tulude kwa meshi mingi
mungu kwela ni gopo
laso no ya mfunde chewa hongo mbuna hali mitigeze kusoro
na jemboni zore ngane na kwa kuchisha kuwete
zile hizi neka hongo kutia tu samange itu rari nawe nuhitu safu huko sama hati
ya kukuta buka mkoto buba akumbuti Rado tutsi rabati se kamwe urata
basi bango ngona bagese yumvire nawe
acha wanje ngo ntibo pabeme kuduhu babambo
sarake da kugawo sa kugawo ndito atura kwihenda ku bantu kwese
nguye akaja ngaho ngo abanyabugara ba fantaje kiba twifuza batano kubona twese twafu agiya ne ridi mudi
nje none aba bagomba batwikisha imboga
nubundi sio bahati Mukamara gutwenga gose. Ni bana impunzi ya tugarukiye. Nayo kuko bajya kugogoma. Ari gupata ugaherenge.
Utega buhe.
Ye, ukuri kuba ko imana. Kwara seje cyane kugira igimana rukundo.
Bewa sio mana rukundo mvuga. Yo bari mwamwe na papa cumba icyamwe imigwawa yaremye.
Wowe urakoravuga ko papa cumba.
Ahubwo bwa kwaritsiga yari imana yababuhe.
Bone imana yababuhe irahari ariyo mana y'impuhu.
Kandi na nereka nico gituma urya mugaye byabwiye byose bacha bavyemera uko nyere nk'ijambo rya bibiri.
Mukabura gushinga mukabura gushingiriza gose. Aho mutugisha ikuri gahunde. Mwe bifite abateye ubwoba. Urya musi impunzi zidushwara mwo nk'igitero. Muzi ni ngwane twari dusanzwe mwo ngamwikambi. Bugisha ukuri cyabwo bamwagira.
Mugabo na Jesse Nove haja nari nzi ko kabaye
none nibuka ingere twari tumaze iminsi turonka utwo tujya twinica nicize hanyuma ukajibona haje mwabandi ngo tubisangire amafunzi atenga hafugize ishati
nace byarane ubwo
none cyangwa umutima waciye ujya mu kirere birabugesera zijya zindi mpunzi ntangura kuzisa kw'ingorabe kandi tugowamwe Mengu bwenge bwose bwaciye bugenda.
Aho ndagutahura
mu. Basha, sinari nciye umbinya.
Naje narahacira bi. Fune, oya mwe umwe na bitwa mafoza ari abifatiye bya heze.
Reka ko yose bya mafoza nabi.
Naje shatya na mpayici. Buje mu byingorane. Hari abikika mukiza. Bakaducanisha mu gutura kwa kabanda ari mu kwiziza marere. Nani duka pa kukulikira naho kumbe ha bariko birondera inyungu zabo
Halo
Halo Vita ya mwaka
Ni sawa
Ewe uri wenyene twashaka kuvugana
Ngo ndi jenyene gasore se hari
None waratineza kata ukumba
Oya ndi jenyene muta
Ah okay okay aho ni sawa None nyine kutama raporo akazi nagutumye bimeze gute?
Ahubwo rero burya gamutama ndakubwiye.
Alo? Alo? Alo bwaga.
Yego nakumva muta.
Nibiki nta bintu numvise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye mu nzu. Shush.
Ah.
Shush, okay. Kwatura karushwa.
Bo, nayo ndakubaza.
Yego. Muta, kodi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba.
Eh? Idirize tanguye.
None wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryane.
Eh,
niwa wamwishe si jewe jewe nakoze ico wantumye
umbiriza shanda kubwire
numbiriza
ugahira hiruka rimena bizokumena inda wazumva
hoho mbehonye ni mpamategeko nkande umuntu uri mu kinyegera tani cyacu gisigaranye ngo mpembe wewe wari kinjuriye none uri kuranzuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi eh
ubisha gwaganda guhanuwe
eh
ukubera biza ugumije umutima bijya mitura guhaye uranyumva
eh
itera dadze kwigira umwana wizanisha ishizi ubwoba ubanzishire ku ruhande
huwa none kuri hiyo mu kinyegero ko wumva data wanje udafise ubwoba ntiwozo kavyikorera
Urazi kwewe uzoca kugira ngo tushikire wa wundi turondera urazibuka
ijwi
ushaka urabikora cyangwa ubireke ariko icyo uzobwira byose ntuzokwibagire ko hari ibanga rikomeye ndakubikiye kuva kera
bukeye bwaho
kidokiriano sicyo mbonye ndagishikariye ku murima kindobo cy'amazi cyari kisenya kuyo mukabo kiko Ekaero, imbe, bendatzi bomera, asa, baba hongo busazko abgaro hongo ye, batxe gusana metxia kutzi bomera. Ja, kamo txiko, ebe bizu nigu. Ja,
Bego habonye kafundi sambo kabati randuye
mana nyanje we yo akakambara mazo hera bagesera bamuraba nchagiyo bamuraba
nabo nyama gesera barandiye umurima wose barakuza ko ntanuboga mu mutsibazi
kare 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 umuntu akora ikibi nkiki natambiye ndungi chanye
none ibintu byabaye cyari kamana ya
twabimenya gute Kona tindu chango jo kupomera.
Aho.
Gize da sikanga sangi bae chaku yukumulawe mungona.
Wazira handi umu nyeni.
Nibyo nivuna kari shasha.
Nijeri jo vyose. Ama biko se njibari kuwe. Njibari kuwe. Nimuze tuba hindi. Usangami njige jamu isamba nyami hindi. Njibadu charu kari.
Umbe. Bangwe ni muche hija. Kano muche hima.
Muhe. Muhe.
Mureke,
muratinga ngawo. Turabakatatu.
Dinge, imugenda. Imugenda mwebwe. Imugenda mwebwe. Cewe ndumva intege zacu. Cewe intege zacu.
Unde. Aho mwana hi. Wati, wati. Murara nanga heju musiki. Mukiti hose heju ko tariyo bikamuka.
Iyo nacho murubura ne onde.
Wati badu chisi yo mihimbiri. Sha. Niba kende bari janye.
Ese kacho
Sha, mugabo kwisi hari habagesera. Nare nguba duhoyi.
Habagesera gusa. Habagesera. Uduko dikibindi bande. Ngo nibande. Abari babo se babikoze. Nta kindi badushakira tarurupfu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu naha aya makuru n'ikiganiro muri kirukuri bihumurije gusa mbibutse yuko urwego rwo mu Burundi rushinzwe gucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurangije inama y'iminsi itatu imakamba rukaba rero rwafashe icyemezo cyo kuzahamagara gutumira abayobozi cyangwa se abahagarariye radio y'Ijwi rya Amerika na BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe naho mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ubufaransa bwatsinze Uruguay ibitego bibiri ku busa buzahura muri kimwe cya kabiri n'urokoka hagati ya Brazil n'Ububiligi umukino wa Brazil n'Ububiligi uratangira mukanya sambiri joro kumasayo mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza, murakarama.